Yeni Radyo İzmir'de Amerika. İzmir'de Amerika ile başkizi bir gani lafı dergi o. İmisi yosu makiluni no makinar wandi Washington DC. Mwana msa nshuti mwese muduteza matuku mweriki itondo. Choku mwusi wa mbe nitari kindwi. Zuku wezugi chumi. Mwaka wivu mbele na chumi nichenda. Kuli mikro. Mwiki mwena anje Fide Niyonga. Mu Burundi intara ya Ngozi yaratunganije ku munsi wa gatanu w'indwi turangije higanwa ryo kwinonora imitsi yitabiriwe n'abanywanyi b'imigambwe 9 basiganwa n'amaguru. Uyo ni buramatari w'intara ya Ngozi Abendu w'Imana avuga ku higanwa ryo kwinonora imitsi yitabiriwe n'abanywanyi b'imigambi itandukanye mu Burundi. Umuryango wa Afrika y'Ubuseruko uri mu bukene budasanzwe bw'amafaranga, ibikorwa bimwe bimwe byarahagaze ibindi byegizwe inyuma. Mbere yuko dushika kuri aya makuru y'amara, reka dutega amatwi mugenzi wacu Aloyce Bigirimana tubwire amakuru yo hirya no hino ku isi adufitiye muri aka kanya. Aloyce,
urakoze. Fidele turayahera muri Amerika. Uwundi mukozi mu gisata kije giperereza muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yarerekanye amakenga afise ku kiganiro Perezida Donald Trump yagiranye na mugenzi we wa Ukraine Volodymyr Zelensky mu kwezi kw'indwi. Mushinga wa manza wiwe Mark Zaidi aserukira n'uwundi mukozi wa mbere yashize ahabona aya makuru yavyemeje mu kiganiro yahaye ijwi rya Amerika ejo ku munsi w'Imana. Zaidi yashikirije ko uwo mukozi agira kabiri akorera iperereza rya Amerika afise ivyemeza byo ku rwego rwa mbere ku byagirizwa Trump ko yikoze ku mareta y'abanyamahanga kugira cyafuze Joe Biden uwo bashobora kuzohiganwa mu matora yo mu bibiri muri 2020. Gushika ubu Trump yamye avuga ko uwamwagirije ubwa mbere yaje afise amakuru yahawe n'abandi kuri ico kiganiro yagiranye kuri telefone na Perezida Zelensky. Muri Amerika kandi abantu bane barishwe, abandi batanu barakomereka barashwe mu gatondo ka kare jo ku munsi w'Imana mu bunywero bwo mu gisagara cha Kansas City muri leta ya Kansas, nkuko byashikirijwe n'igipolisi hamwe n'ibimenyesha makuru byo muri ico gisagara. Umuvugizi w'igipolisi Thomas Tomasike yabwiye itangazamakuru kukekwa ico cyaha yafashe. Yashikirije ko abo batanu bakomeretse batwawe mu bitaro kandi batabangamiwe cyane n'amagara yabo. Muri Afrika, umusirikare umwe w'ishyirahamwe mpuzamakungu ni yarishwe, abandi bane barakomereka ejo ku munsi w'Imana bahitanywe n'igisasu cyatezwe mu ibarabara mu buraruko bushyira ubuseruko bwa Mali. Byashikirijwe n'inteko za ONU zijejwe kubahiriza amahoro n'umutekano muri ico gihugu zizwi ku izina rya MINUSMA. Abo basirikare bari mu gikorwa cyo gukizura hafi y'igisagara cya Aguelhoque igihe gisasu cari cyatezwe mu kuzimu cyabaturikirako. Mu kwezi kwa mbere abasirikare bamuka muri Chade bo muri izo nteko nyine za MINUSMA barishwe mu gitero cy'intagondwa z'abayisilamu zishamikiye kuri Al-Qaeda mu karere ka Maghreb. MINUSMA imaze gutakaza abasirikare barenga amajana abiri kuva izo nteko zishinzwe mu mwaka w'2013 nk'uko izo nteko nyine zibyiyemerera zibicishije ku rubuga rwazo rwa interineti. Igihugu cya Korea ya Ruguru cyarivumbuye mu biganiro byo ku rwego rwo hejuru na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku birwanisho bya nikleyere. Urongoye intumwa za Korea ya Ruguru muri ibyo biganiro yashikirije ku munsi wa gatandatu ko yaciwe intege n'inyifato yo kutagondwa ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Iryo hagarikwa ry'ibyo biganiro bya mbere byari byongeye gutangura inyuma y'amezi atari make bitumye hibazwa ko Korea ya Ruguru izorushiriza inyifato y'agasotoro mu kugerageza izindi misile. Iyo ngingo ya Korea ya Ruguru yo kuva mu biganiro, abahinga bavuga ko ari umukenyuro wo kuremera Amerika no kuba baracungura umwanya. Aba Faransa bakigendera ku mico ya kera abitwa ba conservateurs baharugwa mu bihumbi amacumi barihereje amabarabara yo kumurwa mukuru Paris ejo ku munsi w'Imana aho bamirira kure integuro y'itegeko mu gihe yoramukagemejwe rizoha uburenganzira abagore batubatse canka ababana basangiye ibitsina kwemererwa gukoresha ubuhinga bwo guhuza imbuto zirondoka hanze y'igitereko cy'umukenyezi gushika ubu ubwo buhinga bwari bwemerewe gukoreshwa n'ababana badasangiye ibitsina iyo ntiguro y'itegeko yaramaze kwemezwa n'abashinga amateka bikaba byitezwe ko abasenateri bazotora mu mpera z'uku kwezi ibiharo byerekana ko bibiri bya batatu by'abafaransa bashyigikiye iyo ntiguro mu gihe cyo kwemezwa n'abadepite umwana azovuka muri ubwo buryo akazokwemererwa kumenya se amaze gushikana imyaka 18. Muri Tunisia umugambwe Ennahda w'abayisilamu batagira kubyiyumviro bya kera usa n'uzi imbere mu matora abashinga amateka yabaye cyo ku munsi w'Imana ibiharo byerekana ko umugambwe Ennahda watsindiye intebe 40 ku ntebe 217 ukurikirwa n'umugambwe Locker de la Tunisie waronse intebe ziri hagati ya 33 na 35 na mugambwe wakwije amajwi awemerera gutahukana intsinzi bisobanura ko uwuzotsinda bizoba ngombwa ko yiyunga n'abandi mu runani ibyavuyemwo byitezwe gutangazwa kuri uyu munsi wa mbere.
Urakoze Aloyisi ku makuru uhejeje kudushikiriza. Radio Ijwi rya Amerika I Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini tuyahere mu Burundi aho intara ya Ngozi yatunganije ku munsi wa gatanu w'indwi turangize ihiganwa ryo kwinonora imitsi ryitabiriwe n'abanywanyi b'imigambi 9 basiganwa n'amaguru. Iryo higanwa wari umwimenyerezo ku migambwe kugira bamenyere amahiganwa. Ubutsinze bamukeze, ubutsinzwe nawe yemere aho intara ishize. Abarongoye imigambwe bakaba bamenyesha ko icigwa bahakuye ari ingira kamaro muri kino gihe himije amatora mu Burundi. Ni inkuru dushikirizwa na Desire Hatungimana.
Icyo gikorwa cyatanguwe n'urugendo rw'abanyanyi b'imigambwe 9-14 ikorera mu ntara ya Ngozi rwabakuye ku biro by'intara gushika ku kibuga cya Muremera ahabereye iryo higanwa bambaye impuzu ziranga imigambwe yabo bose bavanganye no mu guhiganwa bakaba babikora bambaye ibimenyetso biranga imigambwe yabo. Buramatari w'intara ya Ngozi akaba yasiguriye abanyengozi igitumi cyo gikorwa cyatunganijwe uko
Wenda twari tumbanganye abatekintwaro abarongoye imigambi itandukanye abamanyi b'imigambi itandukanye eka naho atari mu migambi na gatoyi wese twari tumbanganye byumvikana n'imigambi y'amatora ritekerezwa kuba abantu ubwa mbere bashyize hamwe bafatanye mu nda kandi bari mu buzima bumwe.
Icegera cy'urongoye umugambwe w'abadasigana Iprona mu ntara ya Ngozi arashima uwo mwimenyerezo bakoze akizera ko uzobafasha byinshi mu kunywanisha abanyamigambwe muri kino gihe cy'amatora.
Iri heganwa ritubwira igikorwa cyiza cyaringanijwe n'intara kugira ngo imigambwe ishobore kujya hamwe ikagira umwimenyerezo wo guhiganwa bizo bibandanye uko gushika aho tuzoshikira mu matora. Ku bwacu rero ni ikigwa cyiza twoharonkera n'abene gihugu bandi bakabonera ikigwa kugira ngo babone ko imigambwe itandukanye ibwirizwa kubana mu mahoro kugira ngo amatora adobe mu ituze.
No mu mugambwe Frodebu barashima icyo gikorwa. urongo y'umugambwe mu ntara akivuza ko no matora vyogenda uko
intombero twihaye nibaza yuko tutazoderebukirwa niyo gutunganya amatora neza kugira tubane neza muri kino gihe kigo turagitegereje tunifuza yuko ku munsi w'amatora n'ubundi byozogenda neza yego niyo ntumbero dufite
reka n'umugambwe SNL barashima ikigo baronse kuri uno wa gatanu urongo y'umugambwe rwego rw'intara akizera ko abajejwe intwaro bahungukiye byinshi kuko benshi muri bo bahengamira ku mugambwe uri ku butegetsi iyo hadusa amatati aho kuba bahuza
igihe abajeje intwaro bafata ikibazo mu minwe maze bagashikira abarundi ku mitumba bakabigisha babereka ivyiza byo guhiganwa badahezanya ayo byari byiza cyane nibaza yuko rero abajeje intwaro urabona ko bwo intara babikoze kuba makomini nabo hamwe babikora kandi bakabikora bishaka tarukwikurayo byogira ikizere bitanze bize naho nyakubaha buramatari yamarimwo arayirigisha abajeje intwaro abanyamigambwe ko bateza ku bantu bakwije amategeko y'imigambwe bakareka imigambwe ko yidegenzya ariko makomini amwamwe ndavuga nka zanyamurenza zamarangara zakiremba na makomini atari macinga mu ntara ngozi usanga abajeje intwaro cyane cyane ariko usanga ariko bazitira ibikorwa by'imigambwe itandukanye cyane cyane rero ugasanga umugambwe SNL ukora zibirwa na cyane cyane kubijanye kugura ingozi z'imigambwe
buramatari w'intara ya Ngozi akaba yasavye abarongoye imigambwe muri iyo ntara bene abajejwe intwaro kuza barabonana imigambwe yose iri hamwe ku mitumba kabiri mu kwezi kugira batorere umuti ibibazo byose bituma abadasangiye imigambwe binubana amenyesha ko yizeye ko amatora azoshika abahiganwa bagwana munda uwatsinzwe agakeza uwatsinze aho kwama bariko barashamirana kandi bose ari bene Burundi. Desire Hatungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Umuryango wa Afrika w'Ubuseruko uri mu bukene budasanzwe bw'amafaranga, ibikorwa bimwe bimwe byarahagaze, ibindi byegezwe inyuma. Cyo kibazo cyatumye abashingamateka batuma ko inama shikiranganje ku munsi wa gatanu w'iyi ndwi turangije kubwira ibihugu bya EAC ngo bitange intererano yavyo canke bifatigwe ibihano. Burundi na Sudani iyo mu bumanuko biheranye imyaka ibiri yose. N'inkuru y'umumenyesha makuru wacu Pierre Claver niyo nkuru.
Kubwi inama nshingamateka y'umuryango wa Afrika y'ubuseruko EALA yakoranye kuri uyu wa gatanu yarusha muri Tanzania, ubukene bw'amafaranga yo gukoresha muri uyu muryango bushobora gutuma ibikorwa byinshi bitaranguka. Abo bashingamateka bahamagariye abashikiranganje baserukira ibihugu muri uwo muryango gukora ubuvugizi bukwiye kugira ngo ivyo bihugu bitange intererano yavyo. Mu bisanzwe buri mwaka uwo muryango ugira amafaranga ukoresha. Uyu mwaka watanguye mu kwezi kw'indwi uno mwaka bitekanijwe ko azokoreshwa amadolari ya Amerika hafi miliyoni ijana na cumi n'umwe. Igihugu kimwe cose muri bitandatu bigize uwo muryango gisabwa gutanga hafi imiliyoni umunani n'igice na yarenga gato imiliyaridi mirongo ibiri na zitanu z'amafaranga y'amarundi. Yamara gushika ubu igisata c'inama nshingamateka kijejwe kugenzura ubutunzi kivuga ko igihugu kimwe conyene Ubuganda arico kimaze gutanga ibice mirongo irindwi na bibiri ku ijana by'intererano y'uno mwaka, ariko ko ibindi bihugu byose atana kimwe kiratanga n'igice. Hakiyongera ko rero Burundi na Sudani y'epfo bigifise ibirarane vyo kuva mu mwaka uheze. Ku mwaka uheze umushikiranganje aserukira Burundi Isabelle Ndahayo yari yatanze siguro z'igituma igihugu ciwe kidaterera ku mwanya.
Ntibyari byakwiye kubera ingorane mu z'igihugu caciyemwo murano ko turi ku gikorwa. Burundi ntibwigeze bureka gutanga kandi muravye akiguru bwagiye buragira hejuru y'ingorane twari dufite. Nibaza ko atamuntu n'umwe ashavuriye Burundi kandi tuzobandanya tugira akiguru gushikaho tuzoshika ku rugero rumwe n'abandi. Hanyuma ikindi igira kabiri ni ukubandanya kandi ifasha igihugu cy'u Burundi kugira ngo gishobore kuba koko umunyamuryango akwiye ibyo byose bisabwa n'amategeko atari uguherekeza ariko turiko turakora.
Abashingamateka bavuze ko ivyo bituma imigambi imwe itarangurwa iyindi kigizwa inyuma. Umukozi mukuru wo muri EAC yabwiye Ijwi rya Amerika ko amanama menshi amaze gusiba harimo n'ay'abashingamateka babwirizwa kuja kuzikorera mu gihugu kimwe ca EAC ku sentare yahagaritse ibikorwa byo guca imanza no kuzisoma vyari kuba mu kwezi guheze k'umunani kuko bisaba uburyo bwinshi ko hari n'abakozi bato bato bagiheraniwe amezi atari make. EALA yatumye abo bashikiranganje kwibutsa ibihugu bitandukanye ko hari ingingo zitegekanye ibihano ku gihugu kidatanze intererano zaco kugira. gihe abashinga mateka ba EAC bavuze ivyo inyuma y'ikirego catanzwe n'ihuriro rya Societe Civile East African Civil Society Organizations Forum zigengwa na EAC. Ico kirego kibwira abashinga mateka ko bataye inshingano zabo zo gukurikiza amategeko ku bihugu bitarariha intererano. Iryo huriro EACSOF ryari ryasavye EARA kubaza inama y'abashikiranganji ba EAC impamvu ibihugu bimwe bitarishuri birarane by'intererano zo ku mwaka uheze, cyane cyane Burundi na Sudani y'Epfo bigeheranye hafi yose, hakiyongera ko ayo y'umwaka. Iryo huriro risanga ibihugu bya EAC atagushaka bifise ko guteza imbere imibereho y'abanyagihugu bavyo biciye mu migambi ya EAC nko kwishira no kwizana, ataviza zo kuba gukorera canke kwinjira mu gihugu kanaka zisabwe isoko rusangi hamwe n'ibindi. Abashinga amateka babona ko hamwe uyu mwaka wohera ibihugu byose byo babigeheranye ayo ku mwaka uheze byo fatirwa ibihano. Abashinga amateka cyane cyane baturuka mu Burundi na Sudani y'Epfo bemeye ko bagiye gushikana umwitwarariko wa EALA mu bihugu byabo kugira ngo intererano zitangwe. Abashinga amateka banibajije igituma n'ubu hakivuga ubunyonyezi muri EAC kandi atana uburyo bwinshi buhari. Mu minsi yaze umunyamabanga mukuru wa EAC Liberanfu Mukeko yaketswe ko kunyuruza no gukoresha nabi uburyo, yamara yarabihakanye anemeza ko ahubwo wewe kuva agiye muri ico kibanza mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu hari amafaranga menshi yahora akoreshwa nabi yagarujwe mu kigega ca EAC. Ibihugu vya rutura harimo n'ubumwe bwa Buraya vyarahagaritse imfashanyo vyahora biha uwo muryango kuko ari mu Burundi buri mu bihano vy'ubutunzi vya Buraya. Mu kwezi guheze naho ikigega c'iteramire ca Amerika USAID catangarije EAC ko atagikorwa na kimwe kizoba kirimo Murundi akora muri EAC kizofatwa mu mugongo na Amerika, ni mu gihe n'umunyamabanga mukuru wa EAC ari Umurundi. Pye Clavin Yunkuru, Kigali, ku bw'ijwi rya Amerika.
Shuti banywanyi namwe bakunzi b'ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda, tubamenyeshe ko mu gihe imirongo ya FM musanzwe mutwumviraho yaba ifite ikibazo, mwakurikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi ya shortwave mu gitondo guhera saa 11 n'igice kugeza saa 2, mwatwumvira kuri metero 25, metero 31 na metero 41. Radio Ijwi rya Amerika, radio yanyu.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC. U Rwanda rutangaza ko kuva uyu mwaka w'2019 watangura hamaze gupfa abantu bashika kuri 70, abandi bagera ku 100 bagakomereka kubera ikibazo cy'ibiza. Kubera iyo mpamvu leta y'u Rwanda iburira abanyarwanda ko bakwiye gukumira no kurwanya ibiza mu byo bakora byose. Eric bagira ubusa raduha ibindi kuri iyi nkuru.
Ministeri y'ibikorwa by'ubutabazi itangaje ibi mu butumwa buburira abanyarwanda uko bagomba kwitwararika mu rwego rwo kwirinda no kurwanya ibiza. Mu kiganiro n'abanyamakuru, Madame Germaine Kamayirese, ministre ushinzwe ibikorwa by'ubutabazi, yavuze ko muri uku kwezi kwa cumi ubukangurambaga bwo kwirinda no kurwanya ibiza bureba buri munyarwanda wese. Yavuze ko kuva uyu mwaka wa 2019 watangira kugeza mu kwezi kwa cyenda, abanyarwanda babarirwa muri 70 bamaze kubatangakariza ubuzima, abandi bagakomereka kubera ibiza bitandukanye, ari naho ahera asaba abantu kubyirinda.
Muri rusange mu gihugu cyose abantu bamaze guhitanwa n'ibiza kuva mu kwa mbere kugeza ku cyumweru cy'ukwa cyenda ejo hashize, hari amaze kupfa abantu 70. Numva ko abantu 70 ari abantu benshi. Abakomerekejwe n'ibiza bagera ku bantu 177. Amazu yasenywe n'ibiza ni amazu 495,000. Imyaka yari kuri hegitari zingana n'6,678 yarangiritse. Amatungo yangiritse angana na 267. Amashuri yangijwe n'ibiza angana n'amashuri 163. Ibigo nderabuzima byangijwe n'ibiza, dufitemo ikigo nderabuzima kimwe. Dufite imihanda 6 yangijwe n'ibiza, tugagira insengero 49.
Ministeri y'ibikorwa by'ubutabazi mu Rwanda igakomeza gusaba abanyarwanda bose ko mu byo bakora bagomba no kuzirikana gukumira no kurwanya ibiza.
Twongere tugaruke ku muco wo gusibura, wo guca imirindasuri. Twongere tugaruke ku muco wo kuyobora amazi n'ibyoherezwe mu mirima. Twongere tugaruke ku muco wo gusibura imiferege mbere y'uko n'uko kwezi kuba twese tuzigiye imvura yo mu Rwanda igwira. Ibyo bintu bigaruke mbere. Ikindi nanone, mu myubakire abantu bakomeze birinde kubaka amazu yabo atakuziritse ibisenge, kandi birinde no kubaka badasiga inzira z'amazi. igaragara mubona ko hirya no hino mu gihugu uko igihugu cyo kugenda gitera imbere inyubako zigenda zigwira mu mijyi imwe n'imwe niko amazi agenda ava ku bisenge by'amazu agenda yangiza
mu bice bitandukanye by'igihugu bitewe n'imiterere yabyo hakunze kumvikana abahitanwa n'inkuba leta y'u Rwanda ishishikariza abantu bubaka inzu ko bagombye kuzihubwirinze gusa nanone n'ikibazo gikomereye abamikoro make kuko imirinda nkuba yakarize inzu nzuga ihenze ibiciro by'imirinda nkuba ni uguhera ku 1500 kuzamura bitewe naho wakorewe ndetse n'ingano y'inyubako ugomba kurinda leta y'u Rwanda kuri iyi ngingo ivuga ko ku bufatanye n'abandi bafatanyabikorwa hari kurebwa uburyo imirinda nkuba yaboneka ku giciro cyoroheje ministre Kamayirese arakomeza
turakorana na IPRC kugira ngo dukore imirinda nkuba ikorewe mu gihugu ku giciro gitoya abaturage babashe kuyigurira IPRC yarangije gukora imwe muri yo ubu ngubu iri ku rwego rwo gusaba uruhushya rwo kwishyira ku isoko mu kigo cy'ubugenzuzi cya RSB noneho iyo mirinda nkuba leta ikazakora uburyo bumwe namwe butandukanye hari uburyo bumwe namwe turi kuganiraho ku buryo izaboneka ku giciro gitoya nk'uko umuturage hari uko agira mu rugo iwe na wa mirinda nkuba ukazaba kimwe mu bikoresho yagira mu rugo iwe
Minisiteri y'ibikorwa by'ubutabazi itanze ubutumwa bukangurira abanyarwanda ko bagomba kwirinda no kurwanya ibiza mu gihe mu mwaka ushize wa 2018 abanyarwanda basaga 200 bapfuye bishwe n'ibiza abandi babarirwa muri 250 muri uwo mwaka nyine nabo bakomerekejwe n'ibiza mu bice bitandukanye by'u Rwanda inzu zisaga 11,000 zarangiritse abasaga 1,000 nabo bakurwa mu byabo n'ibiza ibi byose byakomotse ku mvura idasanzwe akarere muri rusange kagize bitari bimenyereye gusa kugeza ubu abashinzwe iteganyagihe mu Rwanda bavuga ko imvura yitezwe izagwa mu buryo busanzwe ku rundi ruhande bitewe n'imiterere y'u Rwanda hakomeza kugaragara abatuye mu bice byashyira ubuzima bwabo mu kaga n'ihurizo rikomeza gukomerera abatuye batyo ndetse na leta aho leta y'u Rwanda ihagaze nuko nta munyarwanda wagombye guhitanwa n'ibiza kubera gutura nabi bagira ubusa ijwi rya Amerika i Kigali
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC umanya makuru makuru y'inkino yabaye mu mpera z'indwi turangije mu Burundi no mu Rwanda tangurire mu Rwanda aho dutega amatwi mugenzi wacu Jean-Claude Munyandinda atubwira kuri championa y'umupira w'amaguru ku rwego rwa division ya mbere mu Rwanda yatanguye ku munsi wa gatanu w'indwi turangije
mu mpera z'icyumweru gishize championa y'umupira w'amaguru mu cyiciro cya mbere mu Rwanda nibwo yatangiye ku wa gatanu kuri stade ya Kigali i Nyamirambo ikipe ya AS Kigali yanganyije na APR FC igitego kimwe kuri kimwe ejo ku wa gatandatu ikipe ya Mukura Victory Sport yanganyije na Espoir FC igitego kimwe kuri kimwe kuri stade Huye i Butare kuri stade Umuganda i Rubavu ikipe ya Etincelles FC yatsinze Kivu Sport ibitego bibiri kuri kimwe Bugesera FC yatsinze Heroes FC ibitego bibiri ku busa i Nyamata kuri stade Amahoro i Remera ikipe ya Gasogi United yanganyije na Rayon Sport ubusa ku busa kapiteni wa Rayon Sport Eric Rutanga avuga ko ikipe ye iri mu bihe bibi ariko ngo baba bagerageje kwitanga uko bashoboye
ikipe igira ibihe habaye ibihe byiza habaho n'ibihe bibi kuko turi gukora urabona twarase penalty twakreye ama occasion menshi twarase ntabwo nashinja abakinnyi bagenzi banjye kuko byangombwa baba babitanze ariko cya kinini cyo gutsinda cya gihe nyine kitaragira cyo gutsinda nicyo kiri kubura ariko turakomeza gukora nk'abakinnyi na gucika intege turebe n'ibiri imbere turebe ko bizaza
Bahati Kazindu kapiteni wa Gasogi United ashimangira ko bafite intego yo kuzamura urwego rw'imikinire baharanira no kwinjira mu ikipe y'igihugu.
Cyambere twebwe twaje mu cyambere tufite intego. Ntabwo twaje mu cyambere kwako nzi abanyamakuru bavuga ngo tugomba gusubira mu cyakabiri. Twebwe intego yacu ni kurangiza kwanza mu cyenda ba mbere. Ikindi twebwe n'abatoza bacu batuganiriza ko tugomba kugere kure kandi tufite na equipe nationale ari imbere yacu tugomba kuyikorera twese.
Umutoza wa Gasogi United Maurice Nshimiyimana yemeza ko ubunararibonye afite atoza mu cyiciro cya mbere aribwo bwamufashije kugamiswa n'ikipe ya Rayon Sport.
Cya mbere ndashimira Imana, ikindi cya kabiri ndaferesita ikipe ya Rayon Sport ibashije kudukuraho inota rimwe twari mu rugo. Ikindi cya kabiri urebye uburyo twabashije guhagarara mu kibuga, uburyo twayidominye, ngira ngo nko muri iki gice cya kabiri twari dufite amahirwe yo kuba twabona amanota atatu. Ariko ni kuriya byagenze, buriya ibintu byose turakora ariko Imana niyishyiraho vi ya nyuma. nayibwira yuko ari felicitation kuba ibashije kubona inota rimwe kuri gasoke ukurikije mirongo itandatu ku ijana mirongo irindwi ku ijana y'abakinnyi dufite n'abakinnyi bazamukanye ekipe muri deuxième division ariko noneho iyo urebye ni shampiyona wa deuxième division wahuye na wa première division icya mbere ni uko habaye impinduka zikomeye ku mupira w'u Rwanda kuba ikipe abakinnyi bazamutse babasha kwitwara neza ni ikigaragara yuko coaching yakoze akazi n'abakinnyi bakoze akazi ko kumva ikintu cya mbere twabaganirije twebwe dufite amahirwe kuba twarabaye mu maekipe makuru ndumva ari cyo kintu twabanjije kubamaraho ubwoba kuba byibura mu myaka itatu mba muri ekipe nkuru ni ibintu bishobora gutuma mbasha kumotiva aba bana ikindi cya kabiri ni uko nkigera muri ekipe twakoze ikintu gikomeye cyo kuzana umwanimateri cyangwa se umuntu ushobora kubabera umubyeyi mu kibuga cyangwa se umuyobozi mu kibuga Tidiane Kone bitewe n'uburyo nari naramutoje dutwara shampiyona muri Rayon aho yari ari n'umukinnyi nari narabashije gukomeza gukurikirana numva yuko kuba yaza hariya yakora difference ku cyangwa se yabasha gufasha ekipe kuyimotiva cyangwa se kubereka yuko byose bishoboka
Ejo ku cyumweru imikino ya shampiyona yarakomeje ikipe ya AS Muhanga yanganyije na Musanze FC igitego kimwe kuri kimwe kuri stade ya Muhanga kuri stade Umuganda y'i Rubavu Marine FC yatsinze Gicumbi FC ibitego bibiri ku busa mu wundi mukino Police FC yatsinze Sunrise ibitego bitatu kuri bibiri kuri stade ya Kigali i Nyamirambo imikino y'umunsi wa kabiri wa shampiyona izakinwa ejo kuwa kabiri ndetse n'ejo bundi kuwa gatatu yari Claude Munyandinda i Kigali
Naho mu Burundi message ngozi inyuma yo kunganya na Flambeau du Centre igitsindo kimwe ku kindi mu rukino rw'ihiganwa ry'umupira w'amaguru mu Burundi uwo mugwi w'ingozi uraye mu kibanza ca mbere zifata kibanza muri basketball naho abakinyi n'abamenyereza barashigikiye inkino zatunganijwe mu ntumbero yo gufasha umukinyi wa Muzinga akiswe n'amagara Desire Hatungimana dufitiye ibindi kuri aya makuru
Kuno w'Imana niho ihiganwa ry'umupira w'amaguru mu Burundi mu mwaka wa 2019 rishye mu mwaka wa 2020 ryasozera umunsi ugirwa 9 urukino rwa rurindiriwe n'abantu benshi rwahuje Flambeau du Centre mu ntara ya Gitega yariramutse yakira message ngozi yo mu ntara ya Ngozi ugo rukino rukagwagiye kurangira ari gitsindo kimwe ku kindi Jimmy Ndayize yamenyereza message akaba ashima iryo nota rimwe yakuye hanze
umwaki n'izi ni machi zitaba zoroshe urabona nka Flambeau du Centre ni ekipe yavuga ati badusize baci bagenda ku kibanza ca mbere natwe twari twaje nga tuje kurondera insinzi nivyo urashaka gutegura ibintu bikanka ukarondera ingene uhindura ndibaza yuko ivyo nari nateguye byose byashoboye kugenda neza igikuru ni ukubona ku inota rimwe ngaha ni ekipe Flambeau du Centre mwabonye ko ikomeye ifite abakinnyi beza igikuru ni ukubona turose inota rimwe kandi novuga inota dushoboye kuronga hanze
Ndayize Fiston icegera cy'umenyereza wa Flambeau du Centre amenyesha ko bari biteguriye ugo rukino ariko ngo habuze amahigwe
urukino rwageze neza icyacu tudatwara amanota atatu ngira mwabonye yuko ari abakinnyi bacu twaronse okazion nyinshi gutumara message ngozi bashika imbere y'igori sinzi ko kwa ruguha babuka canke iki ngaho ngira amakazi mwabonye nk'umukinnyi yitwaye aronse rwego zero okazion zishika nka zine wenyene na gardien akananiko
umugwa message ngozi rero inyuma y'izo nkino icenda ukaba ari wo uri mu kibanza ca mbere by'imfata kibanza muri basketball naho ishyirahamwe rya basketball Bujumbura rifatikanije n'imigwi irihurikiyemwo baratunganya igihiganwa rigenewe gufasha umukinnyi Rodrigue wa Muzinga akitswe n'amagara kugira amafaranga atojwe ashobore kumufasha narijya amaze kubagwa gatatu mu mezi ane amaze mu bitaro nihimbazwe Simplice akina muri Lesipo amenyesha ko yanezerewe cyane kubona inkino nk'izo zitunganywa kugira abafashe mugenzi wabo
nabyakiriye neza gose hanini siporo yacu amateur iciza gufashanya umva biraryoshe wabona uri umukinnyi agize amagara gukiza ukabona ari abandi bagufashije mu gushyigikira gukorwaniza udukino kugira barabe ukuntu bogufasha ku byerekeye iby'uburyo nanjye ndabyumvise badushyizemo narabyakiriye neza byaryohego
nawe urize Ndayiragije yabaye umukinnyi muri kino gihe akaba ari umumenyereza w'umugwi wa Dinamo amenyesha ko umutima nk'uwo ukwiye kwamaho kugira abakinnyi benshi bahura n'ibibazo ugasanga barabuze uko bivuza bashobore gufashwa
umutima mwiza umuntu wese muri dosse muri club yateza kugendera ko kugira esprit yo gufashanya ntiyavuge ngo ni naka ngo yari muri ekipe iyihe ngo ni naka yari muri ekipe twese tukashira nguvu hamwe kugira abakinnyi bacu kuko umukinnyi wese azotera imbere ari uko amagara yiwe ateye imbere rero aronse nk'iyo ngorane y'amagara evre birashika ugasanga nta bujya afise rero hageze nk'uwo mwanya bavuga ati dufashe naka je nabonye ari ibintu byiza gose kandi tegeza kubandanya
urukino rwanyuma muri izo nkino ruzohuza umugwi wa Jimkana uzotana mu mitwe na Kern Desire Hatungimana Kigali ijwi rya Amerika
Juti mwese mwakurikiranye ibiganiro n'amakuru twa twafitiye kuri isaha niyo bigarukiye kuri Radio Jwi d'Amerika tubashimiye kuba mwaduteza amatwi tubatumiye kubandanya mudukurikirana mu biganiro byacu by'iminsi yose mu Kirundi no mu Kinyarwanda kuri radio yanyu Radio Jwi d'Amerika.
Been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.